Mubani Radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri studio indwi i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Numusi wa gatanu aho tuganira ku buzima bw'umwigeme n'umukenyezi. Mu kiganiro muri sanga cyo umunsi rero wa gatanu turaganira ku higanwa rya Miss Burundi, akamaro karyo. Higanwa rya Miss Burundi uno mwaka 2018 ryari ritegekanijwe kuba mu kwezi guheze, ariko ryarasibijwe ku mvo zitandukanye zijanye no kutumvikana kwabaye mu ishyirahamwe. Bamwe baribaza bati mbe iryo higanwa ryungukira umwigeme w'umurundikazi mu buhe buryo? Hoko guki kugira ribandanye ibikorwa byaryo byo guteza imbere umwigeme w'umurundikazi muri rusange? Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iri higanwa n'akamaro karyo ku mwigeme. Nimero ni ya indi nyene ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 1. Turasubiramwo, nimero mushobora guterefona mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 1.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mingisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kaze rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Ihiganwa rya Miss Burundi risanzwe riba buri mwaka, rikaba ryaritegekanijwe kuba ku itariki ya 21 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, ryarasibijwe. Ivyo navyo bikaba byatewe n'imvo zitandukanye, harimo kutumvikana kwabaye hagati y'abajejwe kuritegura. Abakurikirana hafi iryo higanwa rya Miss n'ayandi nkayo bavuga ko ihiganwa ry'umukobwa wa mbere w'umurundikazi mwiza rikenewe mu ntumbero yo guteza imbere umwigene w'umurundikazi hamwe no kumenyekanisha igihugu mu mahanga muri rusange. Yamara abandi bavuga ko ataco babona iryo higanwa rimariye umwigene w'umurundikazi muri rusange, kuko babona abandi bigeme mu gihugu ataco bahungukira. Abo bakavuga ko bakavuga babishingiye ku kuba atanyigisho canke ubumenyi abandi bigeme mu gihugu baronswa n'uwo aba yatowe kubaserukira ku rwego rw'igihugu ikiringo cy'umwaka wose. Rero kubatakurikiye canke kubatazi ihiganwa rya Miss ni iki, dutega amatwi inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yashikirije mu kwezi guheze aho iryo higanwa ryari ritegekanijwe kuba.
Abakurikiranye ibijanye n'imico n'imigenzo by'igihugu cy'u Burundi babona ko ihiganwa ry'umwigeme mwiza w'umurundi kazi riri mu karanga k'imico n'imigenzo y'igihugu nubwo ari njya bukamazi. Kubw'ivyo Adolphe Ntibasharira abona ko ari iterambere ku mwigeme w'umukenyezi, kandi ko ridakwiye gufata minenegwe.
Iryo higanwa rimaze iminsi kandi ryararekuwe, kandi jewe ndakwiye ko maze kubitegera. Iryo higanwa bavuge yuko batarondera gusa ubwiza bw'umubiri, barondera n'ubwenge n'ubuntu. Urabona umukenyezi umukobwa yitwa umunyakigo, yitwa umuzezwanzu, umva yaseruka. Urera hari two turagera twifuza ko abana bacu nabo boje imbere, ndabivuga nti nitwosigara inyuma tugendere hamwe n'abandi amajambere ntadusige.
Ni mu gihe urongo ishyirahamwe ritunganya ihiganwa ry'umwigeme mwiza Burundi Events aherutse gusohora itangazo risibya iryo higanwa ryobaye mu mpera y'indwiza. Twibutse ko uwarongo ishyirahamwe Amin Kosefi yafashe iyo ngingo inyuma yaho umugwi ujejwe gutunganya ihiganwa hamwe n'abigeme bari bagiyandikishijemwo bagiyonjoreyemwo bivuye ku kutumvikana ku buryo bw'amafaranga bukenewe kugira ngo ihiganwa ritunganywe neza. Ubwo nabwo ugarugwa mu miliyoni zirenga 76. Andre Hakizimana yahora ajejwe gutanga makuru mu shirahamwe Burundi Invent ari mu mugwi watanze imihoho avuga ko bari bamaze kuronka imiliyoni hafi 20 gusa. Kubwiwe akabona ko ari shakarike ry'abatunganya ihiganwa kugira ngo ibintu bishike aho byangara.
Urabona rino higana kugira ngo ritunganywe abize kuboneka uruhusha canke licence d'exploitation. Ubwo ruhusha rutangwa n'igihugu bakaruha umuntu kanaka bakamuha n'ikiringo yo rukoresha. Muri no mwanya uko twadusanze tubikora nuko imyaka 3 yagiye yirangiye. Ariko twara dukora amaraporo ndaziko muri Burundi rero twara dukora amaraporo tushikiriza ubushikiranganje. Ariko habura haboneka abantu barungiswe n'ubushikiranganje canke leta baza bakicara muri komite itunganya rino higanwa bakari kwikirana ku munsi ku munsi atari mu maraporo gusa ariko hakaboneka kuko turi gutora itunganya cyane Burundi ivyo zikaje itunganya ucume ngo nabigenga gusa ariko harakenewe ingufu za leta muri kino kintu bagatanga n'intumbero igihe kiba cyifuza mu byerekeye iryo higanwa atari umuntu ubwiwe yiyumvira akararota akaza gushira mu bintu.
Kubari no shira hamwe ritunganya ihiganwa nkiri kimico nakaranga ku Burundi ritunganywa n'umunyamahanga ku bwa Dofe ntibasharira yakurikiranye ifyimico nakaranga abona ko ari gikogwa gishobora kuba kitoroshe.
Hanyuma bavuze yuko hoba harimo abanyamahanga ivyo naje vyontangaza mugabo abanyamahanga kuko ubwo buryo gutunganya ibintu be nivyo cyatanguriye wabo nkuko usanga hariho nibindi bindi kwanze mu mico kama kandi bitumugaruka rwacu rutera imbere no kuraba yuko iruhande y'uwo munyamahanga hubaho abantu kavukire b'abarundi bazi cyarico umukobwa mwiza w'umurundi kazi ntibarabe gusa imvugo igifaransa ciza canke ibindi bindi barabe nubwo ufasoni ubwo buntu bwo bwenge bwo murundi kazi wacu nabwo nyene baburaze mugabo rero ntiyokora wenyene uwo munyamahanga guko ntavyo yomenye.
Igifungo kiri mu itunganywa gihiganwa ry'umwigeme mwiza w'umurundi kazi hamwe no kutubahiriza amasezerano ku baritunganya nivyo vyatumye abigeme bafata umwanzuro wo gusokora muri uyu mwaka. Dativa Uwimana numwe muri 16 ari no mugu wababavugira
ngo kuvyerekeye nka mapri tudi uko hari kugamise n'abadofine biwiwe n'umuduga turabizi uko ari uhari mugabo twamatubona igihe cyose circulera muri ville kivyo byose bikadutera makenga tugati ni gute umuduga tudi uko ari nka pri kuri Miss Burundi ubwo mu circulera muri ville byose byadutera makenga ariyo nka parcel tudi uko twari sonse kuronswa mugabo nta kintu kimwe cemeza yuko ihari twaba dufise kandi tukaba tudi uko nabandi bo mu myaka iheze hari ibintu byinshi bayemerera nti babironke uko atakintu cyari gihaje nk'e document yerekana uko biri sure karimwe gahaje harimwe gahaje tutashobora kumenya natwe igihe mugatura nuko ibintu bidatunganye neza rero ivyo nivyo vyatumye dushobora kuvuga ati reka kuri uyu mwanya duhagarike turabe ko ibintu bava babija ku murongo bakabitunganya neza.
Ugusokora kwa babigeme bo kwitavye ihiganwa ry'umwigeme mwiza mu Burundi kazi ntiryakigwa neza n'abari bagiteze aba ni bamwe mu gwaruka go mu gisagara ca Bujumbura baganiriye n'icyo rya America.
Ajewe nayo niteguye cyane ko Miss Burundi ndabikunda ni higanwa giza cyane gose ndabona abakobwa beza b'u Burundi amasitire meza tutari tumenyereye urumva ndahombye cyane.
Muri abo bigeme babanza kuraba novuga incabwenge n'ukuntu bigenza n'ukuntu bavuga ibintu by'amatayo n'inyambaro izo nyambaro nazo kenshi usanga ziza gufasha mu mico kama y'abarundi ibyo rero bigatuma abajene nk'abatwebwe cyangwa abandi bantu bahurumbira iryo higanwa rya Miss Burundi. Ni higanwa usanga riteye igomwe ku buryo uwo ari we wese ashaka kubabona haba kuri televiziyo cyangwa imyiteguro baba ariko baragira ya Miss yose.
Tuvuge bishitse nyine nkaja muri ibyo bya Miss nuko abo babitegura ukumvikana nabo bana bariko baraja mu mahigano kamusane yagirike na kimwe gica hagati yabo ama ibintu bitagenda neza.
Turumva yuko babatora baravye ubwenge umuntu abafise cyangwa bakaraba imyifato yiwe inyambaro ugasanga firma bishobora kuryohera umuntu abariko barabiraba bikaba nezera cyane.
Tumenyeshe ko kugeza ubu atawuzi ryari ihiganwa Miss Burundi ryasivye ryari rizosubira gutunganywa. Amakuru duhabwa na umushyirahamwe Burundi Invent riritunganya avuga ko kino kibazo kiri mu biro by'umukuru w'igihugu. I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Yarakoze cyane mugenzi wacu Diane Ndonse yaduteguriye iyo nkuru mu kwezi guheze aho iryo higanwa ryari kuba. Birumvikana ko habaye ibibazo bitandukanye kandi ibibazo birashikira ishyirahamwe iryo ari ryo ryose. Turizera ko ibitagenze neza bizotorega umuti. Ariko rero mu kiganiro muri sanga cyo kuri no wa gatanu intumbero yacu ni iyo kuraba akamaro kihiganwa nk'irya Miss Burundi kumwigeme w'umurundi kazi muri rusange. Rero kuri izo vyumviro ku mpande zitandukanye, ku intererano zitandukanye, twatumiye André Hakizimana yahoze mu ishyirahamwe Burundi Event ryatunganya iryo higanwa rya Miss Burundi. André yarajejwe gutanga makuru, hakaba abona ko harakamaro koko mu ihiganwa nk'irya Miss. Undi twatumiye ni Clarisse Munezero, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Troupe Amagaba ry'abigeme bavyina indirimbo Kama mu Burundi. Clarisse ajejwe kandi igisata cyo gutunganya abigeme muri uwo mugwi, akabona ko atanyungu cyane iri mu higana nk'irya ry'umwigeme mwiza mu Burundi kazi, cyane cyane ku bigeme bari mu gihugu hagati bashobora kuba atanyungu bahakura muri iryo higano rya Miss. Rero twakire abatumire bacu André Hakizimana, kaze neza mu kiganiro muri Sanga.
Ndakora mu kigiye Oriane Sangishaka, ndamutse n'abakunzi ba Bijwi rya Amerika bakunziza ku isi yose.
Urakoze cyane. Nawe Clarisse, amahoro neza, kaze mu kiganiro.
Amahoro cyane, ndabaramutse, murakoze.
Dutangurire ikiganiro duhereye kuri mwebwe André Hakizimana. Nkuko twavuze intumbere y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni ukuraba koko kubijanye n'akamaro. Ku munsi wa gatano tuganira ku buzima bw'umwigeme n'umukenyezi, rero turaza kuraba akamaro k'ihiganwa nk'iri. Wewe warabikozemo, warakoze mu mahiganwa nka Miss Burundi, akamaro k'ihiganwa nk'iri kuri wewe ubona ari nk'akahe muri rusange?
Niko cyane, urakoze cyane Oriane kuri icyo kibazo. Ihiganwa ni Burundi nuvuga nimwe mu mahiganwa aza aha agaciro umwigeme w'umurundikazi n'umuco w'ikirundi. Hano abariko batwumviriza bumve yuko mu gihe abigeme cyangwa abakobwa b'abarundikazi bimwe mu byo abantu benshi bamaze bakorera ko bavuga bati umwigeme w'umurundikazi yireke koko, yerekane koko uko ashoboye. Bazi ko haba n'amakampanye menshi yo kwerekana ko abigeme, abakobwa, abagore koko bashoboye. Rimwe igano riri mu byo bivuga n'iriza muri iyo ntumbero nyine yo kwerekana biciye ku muco n'akaranga yuko umwigeme w'umurundikazi nawe nyine ashoboye. Rino igano rero rya Miss Burundi n'igano riza rituma si agaciro umwigeme w'umurundikazi akanyeguruka akaza ahagaragara agasubiza ibyumviro byiwe, akerekana umugambi, akereka ko ku gihugu yuko nawe nyine ashobora gushitsa amahangiro cyangwa ashobora gushyigikira igihugu cyiwe mu iterambere.
Urakoze cyane. Icyo cyumviro ni cyiza, icyumviro cyo gushigikira umwigeme w'umurundi kazi yuko nkuko bivuze ashoboye bakaje imbere mu mico y'ikirundi. Kenshi usanga akera bataje imbere badaseruka, ariko nka bamwe baribaza bati none umwigeme abikoze muramushigikira mukabashira imbere bagafashwa muri ubwo buryo bw'ukwerekana yuko koko umurundi kazi ashoboye. Bamwe baravuga bati none abandi bobo mu gihugu hagati bahungukira iki kukumbure muba mwashimitse kuri abo ba Kenya muba mwafashije abandi nabo murabafasha?
Urakoze kuri icyo kibazo. Kuri icyo kibazo ukeneye kwishyura nuko ugaragaje kuraba abantu ubwami na mbere bamenye mu mpamvu ivuze mu ijambo ry'intangamarara. Nuko sinzi ngaha kugira ngo mvugire ishyirahamwe risanzwe ryari risanzwe ritunganya imigano Miss Burundi, kuko sinzi rimwe ubwo bushobozi bwo kubivugira, ariko ndibyara kugira ngo ntange nkavuga ubuhamya cyangwa experience nke inyungu ndabibonamo nk'umuntu yakoze muri iryo shyirahamwe nk'umuntu yatunganije iryo biganwa rya Miss Burundi imyaka itatu yangiye ubu. Hano rero icyo umuntu yavuga ndabye nka ikizamasanye icyo twabona turi ku rubuga ni uko koko bino biganwa hari ibyo biza byungura umugeni wo mu Burundi kazi. Jyewe ku byanjye nashoboye kugendera intara zirenga kuri cumi zirimo igihugu cy'u Burundi, tujya mu misozi, tujya mu mazone, turi kumwe n'umwigeme yatowe cyangwa yigeze gukorwa mu myaka iheze, ugasanga hariho abigeme b'abarundikazi baba mu mazone, mu mitumba igize igihugu cy'u Burundi, cyangwa ugasanga hariho abantu batandukanye batwegera ati dushaka kubona Miss Burundi mbega ni inde. Hariho n'ibintu byinshi batubwira tugatwenga, ariko byabazirikana yuko koko Miss Burundi hari ikintu abigeme bagenzi biwe cyangwa urwaruka rugenzi biwe bari bumwiteze, kuko urabyibaza batubaza. Ndarutse rero kuri icyo kibazo cyawe n'ikinone inakabigato yakabantu mutumbera oya haba namba kuko no tuko twandika abigene bazo muri mujyana n'umwatsi wa tani kiringo kwaratani kiringo cinza cinyi 45 kenshi kugira ngo abigene haba bari mu gisagara cya Bujumbura cyane bari mu ntara hagati ahambese nk'uno mwaka twagize n'ikintu cyo kujya hagati mu ntara twagiye ntara zo mu buraruko n'igihugu twagiye ntara zo hagati na hagati n'igihugu cy'uru twagiye ntara zo mu bumanuko n'igihugu mu kugerageza kurondera abo bigeme tubanyegurure bumve yuko iyiganwa ryabegereye ahubwo nabo nyine bashobora kuriza mu yoga riyiganwa ryuguririwe bose icyo bicambi cyakabiri nuko abigeme b'abarundi kazi haracyari akantu hari acyari hagahazi kuko haracyari twarinda kububahura twarinda kubabwira tuti eheraba hariho novuga ni hari ibyo biheza bicamara mu buzima bwawe hari ibyo biheza bikakongereza mu byo bisanzwe biraguha kumenyana n'abantu biraguha kumenya ibihugu biraguha kugira ijambo no guserukira abandi aho rero novuga ni twarashoboye kugendera koko intara zitandukanye amakomine imitumba aho twashobora kubyijira abakobwa ndashaka abana baronka ariko si benshi mvuge ndashimangire ko nibaba ari benshi nko mu gisagara cya Bujumbura aho wasanga biza byoroshye cyane kuko nibo bazi badusaba kudusaba imikuru aho cyaho twakorera ariko hagati mu ntara nitwe twagenda tubasanga aho bari aho rero urumva nkabo twaronka bava hagati mu ntara wasanga ari ahanini iyo baba bakumizwa ku ntara cyane ku mazone ahantu usanga hariho haba abantu n'ugasanga hariho barabikurikirana ku iradiyo uwo haradi n'uburyo bw'iterambere mu byo gutumatuma ko makuru barabakuriza internet ku mbuga ngurukana bumenyi bakamenya ibibazo biba hanze hanyuma ugasanga nabo nyine kibije mu baragize ribaje niko buri bijyanwamo rero navuga ni ijyana rero ryari ry'abakobwa ryari ryabigeme bose b'abarundi kandi igaragaza ko abahora baje baza bo mu mice itandukanye n'intara zitandukanye.
Murakoze cyane. Hama namwe Clarisse Munezero, Clarisse Munezero nk'uko twabivuze ni umunyamabanga mukuru wishyira hamwe umugwi witwa Troupe Amagaba, ni umugwi uzwi cyane kandi uravyina, urazwi cyane mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane ku mbyino nziza abantu bakunze mu mamanza no mu birori bitandukanye bibera mu gisagara cya Bujumbura. Clarisse, none kuri mwebwe musanzwe mukorana n'abigeme b'abarundikazi mu kubaha inyigisho z'akaranga n'imico y'igihugu cy'u Burundi n'ibindi, mubona ishyirahamwe canke ihiganwa rya Miss Burundi rifasha muri ibi bikorwa murimo?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Icyo nabanza kuvuga kwanza, ndashima ko iyo hariho habayeho kuja hamwe kugira ngo habeho iryo higanwa ry'abakobwa beza kandi baciye ubwenge kugira ngo bashobore gutora umukobwa umwe aserukira abandi. Nkuko babivuga, nta matagira umutware. Biraryoshe ko haba hariho umukobwa umwe aserukira abandi kugira ashobore gushikiriza icyumviro c'abandi bari inyuma benshi kugira ngo imbere bamenye ikibazo nk'abakobwa baba bafise cyangwa abigeme. Ariko je nk'uko bivuze, nko mu mugwi Troupe Amagaba n'umugwi w'akaranga n'imico, ni byiza yuko uwo mukobwa aba ari umukobwa ashyira imbere nyine ako karanga kugira ngo yitandukanye n'abandi benshi ari abanyarwanda cyangwa abafaransa cyangwa abaki, aho aserutse babone bati uyu ni umurundikazi koko aserutse. Ahanini yovuga nko ku bintu bijyanye n'indero yakerekana inyambaro imico kahise igihugu cacu, hama aserutse ahantu bavuga ati uyu niwe aserukira abandi barundikazi, ahashitse bakavuga ati uyu ni Miss Burundi koko. Kuko umuntu ukimubona ashobora kuvuga ati uyu ni umunyarwandakazi bivanye n'ingene ataranavuga, ukabona nk'inyambaro yiwe ukavuga uti avuye mu Rwanda cyangwa yavuye mu Burundi.
None kuri mwebwe mwavuga ko kumbureho bashobora kuba hari mwagahaze mu bijyanye n'umukobwa aba yaserukiye igihugu muri aya mahiganwa y'amamisi, nta muco koko bakunze gushyira imbere?
Tugerageje kuraba nk'akahise k'iwacu twe nko muri Troupe Amagaba tubakunze kuraba kugira twige ku nyambaro, kuko umurundikazi wa kera ntiyambara cyo kimwe n'umufaransakazi. Ni byiza yuko hari hagahaje kuko ntiyagiye hanze, biraryoshe agiye yambaye ikintu gituma agiseruka bacabona ati uyu ni umurundikazi koko aserutse.
Andre, kuri mwebwe ku bijyanye n'uwo mwigeme nyine muba muriko murafasha, kumbure haba harimo abantu benshi bafasha, si wowe wenyine uri kurabafasha abigeme, ariko kubijanye no kubafasha inyifato ibyo bambara n'ibiki byinshi hari inyigisho bahabwa muri ayo mahiganwa yo kugira ngo bamenye koko kwifata nk'abarundi kazi ingene bambara barahanurwa barahabwa inyigisho abo abigeme
gutane oyano rakoze kwito kibazo mu mbagize aha ico no mbira bitwara batwumviriza nuko ino higanwa rya mu Burundi yaba koko ri hagaze ku muco nakaranga bigutacyo ariko kandi ino higanwa hari ibyo byashyira imbere hari ibintu twigisha abantu bigeme twari dufite no vuga ico twashimikira ko kati mchango kumenyesha kuri kurindwi muri byo bintu ndi rero hariho umugabane no vuga wa ugira gatandatu umwagaze na tenetano kwigisha ababigeme igerekeye gutunganya imigambi igerekeye uburongozi bwiza no kugira no vuga le principe de l'université uko bavuga mu Faransa twabigisha kandi ngene bashobora gutegura no vuga kwifata mu bantu umuntu ahita asubiza ijambo ariko kandi twarabigisha ibyerekeye ibyo guca ubwenge tukaraba yuko nabo nyine babifatamo neza twarabigisha indondabihugu twarabigisha ibyakahise twarabigisha ibintu bitandukanye urumva rero yuko umuntu koko yaza mu ijyanwa ni ijyanwa ryamara amezi atanu cyangwa atandatu ariko riratunganywa ariko wasanga hariyo byinshi umuntu ajya higiye yarakura umuryango akahakura ubumenyi mu byerekeye akongereza ubumenyi mu byerekeye imico n'akaranga ariko kandi akongereza ubumenyi mu byerekeye uburongozi ingene umuntu ashobora kuba umurongozi w'abandi ingene umuntu ashobora kuba ingene umuntu ashobora gutegura umugambi we akanawutunganya no kuwushyira mu ngiro hamwe n'ibyerekeye kuvuga indondabihugu imico n'akaranga indondabihugu n'ibiza bamukerarugendo kuko ijyanwa mu Burundi kandi byari bitangiro yuko ababigeme batowe baheza bagacika abaserukira igihugu no hanze imbibi z'igihugu kugira ngo bashobore gutuma igihugu cyacu kimenyekana mu makungu tukongereze na bamukerarugendo bagezere igihugu cyacu kuba barumvise kivugwa.
Murakoze cyane. Turaza kugaruka kuri namwe Clarisse mu byo mubona bishobora gukogwa kugira ngo irihiganwa kumvure rigira kamaro ka cyane kuri mwebwe mukurikiranira hafa bigeme mu gihugu ico kogwa ico kongerezwa muri irihiganwa rya Miss Burundi mu kanya nkuko Andre yabivuze hari ibintu byinshi bakora imbere yuko iryo higanwa riba yarafata amezi atanu ariko barabategura turaza kuvugana kubijanye na nyuma yaho uwo mwigeme atsindiye icyo yakora n'icyo yagomba gukora imirimo yiwe kugira ngo koko afashe bagenzi be cyane cyane babigeme mu gihugu baba usanga badafise aho baseruriye ibyumviro byabo imigambi yabo turabigaruka ko mukanya tumira mate turagaruka
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira kuno munsi wa gatanu aho dusanzwe tuganira ku bibazo canke ubuzima canke amagara y'umukenyezi n'umwigeme. Turiko turaganira ku kamaro k'amahiganwa yerekeye ubwiza canke ubuzima bw'umwigeme cyane cyane duhereye ku higanwa rya Miss Burundi. Higanwa rya Miss Burundi ryari kuba mu kwezi guheze kw'indwi rirasibishwa bitewe n'imvo zitandukanye, ariko tuko turiheza akamaro k'amahiganwa nk'ayo, kuko bamwe baravuga bati ihiganwa nk'iryo rirakenewe cyane kugira ngo rimenyekanishe igihugu, rimenyekanishe imico y'igihugu, riserure umwigeme w'umurundi kazi imbere. Abandi bakavuga ati koko nta kintu umwigeme w'umurundi kazi ahungukira uretse uwo bayatsinze yaronse udushimwe, abandi basigara inyuma, abandi ntaco bahakura kuko nta nyigisho cyangwa ibindi baronswa n'uwo mwigeme bayatsinzwe. Rero twatumiye rero ngo twabivuze mbere André Hakizimana yahoze mu ishyirahamwe Burundi Event atubwire bimwe mu byo bahora bakora mu kugira ngo bafashe abo bigeme, haba abo baba bari muri iryo higanwa canke abandi mu gihugu. Twatumiye kandi na Clarisse Munezero akaba ari umuyobozi muri Troupe Amagaba, umugwi w'abigeme, umugwi usanzwe ushira hamwe abigeme ukabafasha kumenya imico y'ikirundi, kuvyina, kuririmba n'ibindi byinshi bibafasha kugira ngo bagumye umuco nakaranga k'igihugu cy'u Burundi. Tubandanye rero mu kiyago cacu ngo twabivuze. Clarisse, tuhereye kuri wewe muri Troupe Amagaba, murashimika cyane cyane kutanga inyigisho no gufasha umwigeme w'umurundi kazi gutera imbere no kugumya akaranga. Muri Miss Burundi mubona iyo mwigeme aba yatsinze afasha muri ibyo bikorwa nko kuto twabajije kare byo guteza imbere umwigeme w'umurundi kazi nyuma yaho atsindiye icyo kibanza?
Ngerageje kuraba akenshi ndabikurikirana ingene batogwa, uwatowe ingene bajya amaseremoni ya nyuma agenda. Biraryoshe kuraba koko biba bibereye batora umuntu mukobwa mwiza kandi umukobwa aciye ubwenge. Ariko mu Burundi bwacu umukobwa mwiza ni iki? Ni umukobwa w'indero, ni umukobwa ufite indero ngaho i Burundi. Ubu uri umukobwa mwiza mu majambo make, sinovuga ngo ni naho serutse n'induru y'inzobe cyangwa wirabura, ariko igikurisho dushyira imbere ni indero. Icyo rero mba nifuza yuko iyo Miss Burundi kwanka Troupe Amagaba turigisha abana b'abakobwa indero ya indundi nyakuri, uko itegereza kubimeze, imyifato y'umukobwa ingene itegereza kubimeze. Akamaro rero njye mbona yuko abo ba Miss Burundi icyo bategereje gukora bamaze gutorwa, twifuza yuko nogira ama nogira kwegeranya abakobwa bakababwira indero ndundi, uko umuntu umukobwa w'umurundi yifata imbere y'abantu nkuko André yabivuze, koko bakabikora. Ibyo baba babigishije muri ayo mezi atanu bakagira amaformasiyo, sinzi ko haba hari nk'ikibazo, ariko akenshi tubabona bagiye nko hanze guserukira igihugu. Ni byiza ko baserukira igihugu, ariko imbere ya byose tukabanza kubona ko baserukira igihugu ngahanye n'iwacu. Nuko baba bamutoye nk'umukobwa wa mbere mu gihugu, ni byiza ko acafata abo batoyi bacu, abo bandi bari nyuma akabashyira hamwe akabigisha bimwe bamwigisha muri Burundi Event, akabigisha ya ndero y'imifato n'imyambaro ndungu, kugira ngo ako kananga yaserukire imbere y'abandi bose, akaduze akigisha batoyi bacu kugira akabandanye gatera imbere.
Kumbure bivana n'ukuntu Burundi Event iba yarabipanze. André, muri Burundi Event uko mwakora, haba tubikurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi, haba hariho projet, umugambi uyo mwigeme aba yabashikirije yuko yifuza kuzokora, ayo ma projet yaba ari nk'ama projet nk'ayahe bashikiriza, yaba ari ama projet afasha abandi bigeme cyangwa yaba ari projet yo kwiteza imbere bonyine?
Urakoze cyane Oriana. Imigambi yashyikirizwa n'abigeme baza kwiyandikisha muri ino higanwa, wasanga ari imigambi itandukanye ikora wanashaka ku buzima bwa kino gihugu cyacu, haba harimo ibyerekeye ibidukikije, amagara y'abantu. Wasanga ari imigambi ihagaze ku butunzi cyangwa iterambere, novuga ry'umwigeme, iterambere riva ku mwigeme rikomoka ku mwigeme kandi kamugaruka ko. Wasanga ari imigambi y'indero yo gufasha abana bo mu bibera bacanye, gushyigikira abari mu zabukuru. Twaronka imigambi myinshi koko, bikaza byerekana yuko umwigeme w'umurundi kazi yaba afite icyumviro cyangwa yaba afite umugambi ashaka gushyigikira cyangwa gukora kugira ngo igihugu ciwe gishyike ku mahangiro y'iterambere. Aha rero icyo ni ukubwira ni imigambi ntiyari ibuze, ahubwo imigambi yariho kandi na myinshi kandi nani ariko kandi cyo twaca tubona haraburu bwo buryo rero bwo kwishira mu ngiro kuko ukwige bari hijya kandi no gutogura bona ko batogwa mu gitaramo gikomeye cyane cy'abakirimo no vuga ubuhinga butandukanye bikerekana kuri ingufu koko abano bigeme bafise cyane bikerekana koko bishaka abano bigeme bafise ariko wasanga rero baho babu uruhujyo bwo gushyira mu ngiro iyo migambi koko iyo yagiye gutogwa ufite umugambi hanyuma hakabura uburyo buguherekeza aho niho hacaboneka ikibazo rero
none kumbure andare kumbure ikibazo nico bacaragiye kugushimika cyane kuri uwo munsi w'ihiganwa hakuri gushimika kuri iyo migambi nayo maproje kuko turumva yuko hakoreshwa uburyo bwinshi cyane bose kuri uwo munsi wa Miss Burundi ko bari nk'ikimwe mu kintu cyokosorwa kugira ngo amafaranga menshi ntaje ku munsi mukuru ariko aje mu kurangura iyo migambi
amasora rino higanwa kugira ngo umuntu aritunganye bisha mu buryo bwinshi bitaba buryo bwinshi koko rifata igihe kirekire kandi rigasaba ariko abantu bakoresha no vuga ibintu byinshi cyane mu birekeye gutuma nako amakuru mu birekeye ibya n'ibyinshi n'ubundi n'ibyo
bambara
umuti ego ariko kandi icyo kiboneka yuko na kino gitaramo cyo gutora uno mwigeme nacyo nyine cyasa buryo bwinshi ariko ibyo ni ngombwa kuri iki yose yuko gitwara buryo bwinshi kuko kugira ngo ugiye guhana ashaka kije mu yandi mahigano kugwego mpuzamakungu bararaba n'ingene batunganya igitaramo cyo gutora umwigeme iwabo kuko ibyo biba ku isi yose kiri gitaramo kiba ari igitaramo navuga kiza kuba gifite amastandard cyangwa kigifite amanome mpuzamakungu kugira ngo cyemegwe mu yandi mahigano mpuzamakungu urumva umuntu niyo biteba ko ahubwo icyo umuntu yoraba gusa ni uko kugira ngo rino higanwa ritunganywe haboneka uburyo navuga budashemeye cyane usanga rero ibikorwa by'inyuma yo gutogwa bitaronse uburyo kugira ngo bishyirwe mu ngiro
birumvikana yuko ihiganwa nk'irya Miss rifatwa nka Olympique mu zindi reka rero kino kiganiro ni giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene twugurura imirongo ya telefone bashobora gushikiriza ibyiyumviro cyangwa ibibazo kugira ngo turabe icyo kogwa kugira ngo koko aya mahiganwa ya Miss Burundi ashobore kugirira akamaro umwigeme w'umurundi kazi haba wenye n'abayatsinze cyangwa abandi bose mu gihugu bahungukire tuje ku murongo twakire nshimiye imana
yego mimi
Amahoro neza.
Namahoro neza Oriane.
Urahora komeye.
Yego. Nuko yivuze ndishimira Imana Frederic umukuru w'ishyira hamwe ry'abakozi bo mu nzu. Yabagiye tuna cyiteze mu rugo cy'akinyira cyiteze imbere. Ama akabazo nagomba kubaza uwo mu tumire mwatumiye numvise yuko mwashimikiye kiganwa ya Miss Burundi n'uvuga umukobwa mwiza mu gihugu cy'u Burundi. Nashaka kumubaza ubabazi singufu zikwiye kugira bashigikire ugwaruka hama kandi kabazo naho kagira kabiri amaze iminsi havugwa yuko hagomba gushingwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi banki y'ugwaruka kugira ishobore kuzirorohere imigambi y'ugwaruka gukora twebwe ugwaruka n'imigambi myinshi twama tugira tukabura abantu badufata mu mugongo tugiye gusaba nk'akadeni muri banki nabo bakadusaba ibintu tugwatiriza natwe urabona ugwaruka nta buryo tuba dufise nta nawe tuba turigeza kugira dushobore kugira imigambi tukagira tuguma mu bukene urabona abanyepolitike bashatse kureshya bakoresha urwaruka rutine ikaha mbere washaka mbere ushimushima urumva yuko nimbonera kure zama zatunzwe intoke yuko zikora amabi buryo ugiye kuraba zijya muri nakurinda viza akazijya guruka go hasi utize utashoboye guca mu ishuri niko rukoresha niba usanga rubakoresha ibikorwa bibi wacyo kuri umukubaza yuko baba bafise umugambi wo gusaba leta ikabashingira ya banki y'ugwaruka yoshobora guteza imbere ugwaruka ugiye ubwo buryo ntibuze burabura kubera nawe ni clase yo babusaba ariko ubura kubera twese tuyumashyira hamwe turazukubwirikwama twagiye gusaba buryo tukabura tugategura imigambi tugahiga abantu badufata mu mugongo tukabahibura yuko bogerageza umva tukagerageza kumvisha leta yuko ishobora kubashingira iyo banki ama kagira gatatu wabafise ingufu izihe kugire bagerageze kumvisha leta yuko bashobora ishobora kuzumva imigambi y'ugwaruka gukora siko turaraba Ajyo ndiko navuga kugaruka tura tuje mu kugaruka rukizi. Ntashe bika kumenyesha ko nitwe kama tugira ingora nitwe kama tugira ibibazo. Bafite imigambi ye ugire bashobore kuteza imbere imigambi ya twe kugwaruka ukubera abahugiye kesi no mugaruka rwa ndiko bafashe usanga rufasha mu bafashe bene kugaruka rwa rukizi. Aha ntakaro twe nka twebwe yetuke nabye ndongisha mu kugwaruka iyo ngiye kwitura bujya gushyiranga ndi kugwaruka n'imwe mu cyo kama ntakira kimara barigera bafashe namaze kwandikira amakesi angahe nani hari kintu kiba kigira dufasha cyangwa tubaza yuko ubu hafashe ugwaruka guhize cyangwa niko bafashe ugwaruka icyo rero cyane 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 bya byakire naye amaguma tubaca mu gihugu abantu bakicirwa ababyeyi abandi bakangazwa abandi bakajyagwa n'indashindaro z'abantu na bumwe barabara batakiye ku ntebe y'ishuri kugira ngo bashobore kuronka ubumenyi bikagenda uko nyine urumva bikaba impuzenge ugaruka rero usize utasanzwe bita ku ntebe y'ishuri abandi nabo bakareka kwiga kubera ubukene bwugarije igihugu cyacu ni ibibazo byinshi cyane byose byabihari mu karere gice kirutangaza nuko twebwe ugwaruka ruto ruto rusiza tutigira turumva umuntu n'umwe adufata mu mugongo ubwire ahagukira ikibazo cyacu ngaha mu gihugu cyacu ubu ibyo bintu biba bidutangaza cyane rwose.
Urakoze cyane Nshimi, ariko wateye akamo kugwaruka kandi ni byiza cyane guserura ibibazo by'ugwaruka kuko akenshi usanga muri ibi bihugu byo mu karere ugwaruka arigo rwinshi cyane kandi usanga nta buzi ugasanga ari ibintu byinshi bibasa amazi. Ariko kandi ndagukebure wavuze ugwaruka rw'imbonera kure tugerageje kuruvugira si gose rukora mabi bamwe muri bo bashaka kuba bakora bibi ariko wabashize bose muri rusange nk'abakozi b'ikibi.
Oya, najye sinavuze bose ndo beshi muri bo.
Beshi
muri bo ni abakora bijya bibi kuko nabavukanye bacu ruguru hose bamwe turavukana abandi ni bene wacu abandi nabo twakuranye nabo twarukanye.
Birumvikana.
Abakoreshwa ibikogwa bibi.
Nkwere kuburabu.
Bose mugabo bagiye bakoreshwa ibikogwa bibi. Nabatakiye ku ntebe y'ishuri. Ukwera nk'akarorero uramawumva yuko havuzwe ugwaruka rwishwe mu nakwe bamwe bakoreshejwe amabacyanke kanuzi n'undi bo mu yindi migambi. Nta Denika rero na Patrick Nkurunziza wo muri Frodebu nyakuri bari bwire bumva ariko barahangana. Babagiye abantu bose bumva ngo nabanama ari imwe cyanke ugwaruka rwimo nakwe abanama ari imwe babaye funere cyanke. Ugwaruka utaciye ku ntebe y'ishuri usanga babandi bahendereza icupa gihugu ahagwa ati genda mugwane n'abajya abandi.
Birumvikana.
Icyo bivako ni kuko batari bafite ikintu bakora.
Urakoze cyane Nshimiye Imana. Birumvikana. Reka turabe abatumire bacu icyo kumbure boterera cyo bofasha mu bijyanye no kugerageza gufasha ugwaruka. Andre, tugarutse kuri mwebwe mwishira hamwe mwahora mukorera rya Burundi Event. Ndayishimiye Imana asabye cyane yuko ugwaruka gubandanya gufashwa cyane cyane muri iyo migambi nk'iya banki y'ugwaruka iriko irategurwa gufasha ugwaruka. Hari ama proje wumva abayobozi ba Burundi Event baba bafise yo gufasha ugwaruka muri rusange uretse gutunganya uwo munsi iyo higanwa ryonyine abigeme canke ugwaruka mu gihugu muri rusange barategura imigambi yo kubafasha?
Urakoze cyane Oriane. Icyo nakubwira reka nishyure muri rusange ibibazo uyu mukunzi w'igihugu cy'Amerika abajije. Mu busanzwe ngerageje kureba ibyerekeye imico kama n'akaranga ngayo iwacu hamwe n'ugwaruka ni ibintu mbona neza ariko ntanga nuvuga ndiko ntanga icyumviro nanjye nk'umwe mu gwaruka bwo ngaha mu Burundi usanga duhurirako cyane ni ibyo kubura nuvuga ingene abantu botunganya imigambi ibihari ariko ugasanga abantu barabura ingene boronka boronswa ubujije ni boronka ubujije kwishyira mu ngiro. Iki rero gihurije ko n'ugwaruka rw'Uburundi muri rusange yaba ugwaruka rwize cyangwa rutize yaba ugwaruka rwo mu bisagara cyangwa rwo mu mitumba. Aricyo gikomeye gikenewe ni uko leta y'u Burundi yongera yo tegura nuvuga namwe ndabivuga kuva kera yuko tuacyakeneye yuko habaho politike nshyashya ijya ishyira mu ngiro iha agaciro koko ibi bihe tugeze mu kigero cya 2021 turi mu mwaka w'2018 ariko hari ibintu byinshi biriko biraba ku isi usanga ugwaruka rw'u Burundi nabwo nyine rubona n'amasi ya ruguru rwihe cyanye rwatahuye
ariko gasanga mu bindi bihugu birakorwa cyane amarete muri ibyo bindi bihugu arabikirikira biri mu mapriorite yabo natwe twashaka yuko ibi natwe byo biba mapriorite kuko igihugu cyubatswe kugwaruka aha rero novuga ni byinshi bishobora gutandukanya ugwaruka gwize n'ubutsinzi cyangwa mu mitumba cyangwa mu gisagara bose bafite ingorane imwe n'izangorane z'ubushomeri n'izangorane zo kubura gushyira ibyo n'izangorane zo kubura uburyo kandi imigambi bihari bisa bituma n'igihugu kidateye imbere kuko igihugu kigize n'ibice bininiya byinshi by'ugwaruka ahaumugani izo ngorane rero zisaba yuko igihugu cyicara kigafata novuga imyanzuro ifatika ikwiriye bagashyiramo n'ugwaruka kuko ikindi kintu kimbabaza hano mu gihugu cyacu ni uko usanga ingingo nyinshi zifatwa zifatwa n'abantu bakuru fatwa n'abantu bamaze kuva muri uwo muco w'ugwaruka usanga ugwaruka bw'u Burundi ntigwashyizwemo ibyumviro byari bikeye ni uko bifatika ko ibyo biriko birashyirwa mu ngiro usanga rero bituma tuda ibyumviro byacu bitaronse ikibanza gikwiriye aho rero nicyo kimwe haba mu by'ugwaruka nicyo kimwe mu by'inakaranga ubu dufite ugwaruka bwinshi ruri mu bintu by'inicyo n'akaranga bakarangiza barafite dufate amagaraba ariko ugerageza ukaba simone nk'umushikiranganji bamaze kuba umubona cyane hari inama mumaze gutumirwamo na mu mutangi z'ibintu byanyu ngo bikabika usanga ari bigakeya biba cyane ntibibe rero nuko nange dafite andi mashya musanga turimo rero ariko ugasanga ugwaruka ubwabo cyangwa abantu bose bariko barakora iki bagira icyo bakoze mu byerekeye n'icyo n'akaranga barigwana ko kuko kino gihugu turagikunda twese kandi tukagikora icyacu abantu bose mu byo barimo bagerageza kwigwana ko kugira ngo tugishyire novuga tugishyire muri ambiyanse mu kintu cyotuma natwe ngo tuduhegwa natwe tujya mu rwego rumwe n'ibindi bihugu natwe dusarira agaciro umuko bumwe mu iterambere ryacu mu mice yose urumva rero aha rero tuvuga ni turacyafite intambwe gutera kuko ibigo by'igihugu nibyo ni byinshi ariko rero byo gushyigikira ugwaruka imico n'akaranga nabyo nyine birakenewe icyo ni icyumviro cyane mirongo itandatu
icyumviro cyiza cyane kuko ugwaruka nk'uko bivuze rurakeneye gufatwa mu mugongo rurakeneye kutigwana ko rugakenera haba umuryango haba leta kurufata mu mugongo mu bintu byinshi rukora tugarutse kuri mwebwe Clarisse Munezero tugarutse kandi no kuri ihiganwa rya Miss kuko niryo turiko turavuga uno munsi ishyirahamwe rya Burundi Event ryokora iki mu gufasha ugwaruka ubu turumva ko ikibazo cyabo kiri mu minwe y'ibiro by'umukuru w'igihugu kugira ngo bihweze neza uko iryo higanwa ritunganijwe uko rigomba kugenda mwohanura yuko hoba iki kugira ngo iryo higanwa koko rifashe mu bijyanye yego no gushyira imbere no gutera intege umwigeme w'umurundikazi ariko kandi no kugira ngo iryo shyirahamwe kumbura umukuru w'igihugu abari mu biro by'umukuru w'igihugu barifashe gutora imigambi yofasha ugwaruka muri rusange mu gihugu uhanura iki
ibyo hanura yuko imbere y'ibindi byose ndumva icyatumye ahanini bahagarika ni uko ibyo bemerewe batashoboye kubironka yuko imiduga yabo bamemereye babona igenda muri vire ariko ahanini nibaza yuko barinze bagutora nk'umwigeme ari imbere y'abandi uraseruka ukajya kuvugira abandi bigeme nibaza yuko iyo Burundi event yaba ukuntu yitegura ku buryo nk'uko wari wabivuze ati ubwo uburyo bakoresha mu kubitegura si bwo bwinshi gusumba ubwo bakoresha mu nyuma akenshi barabatora ntidusubiye kubona ntitubona reyerima icyo baba babatoreye twashaka rero iyo Burundi event iba yabyoganize ibafashe guseruka baseruka imbere y'abandi bigeme tubabone koko nk'umwigeme wa mbere mu gihugu kuko abatari umuntu asanzwe na gato aba ari umuntu ari imbere y'abandi bigeme bose bakabafasha guseruka bakajya imbere y'abandi bigeme bakabafasha kugira ngo ntibagume bigira bagume baza imbere y'abandi bigeme kubabwira imico n'akaranga kuko nk'uko byatereza kugenda bakaborohereza mu bijyanye n'uburyo bakaba ntibakabamotiva cyane cyane mu maforomasiyo bashobora kugurisha abandi bigeme kugira ngo bavuga ati icyo twamukuye ko niki Miss Burundi 2016 yashoboye gufasha bigeme mu kijyanye n'iki hariho abigeme benshi bagwa
mu sanganya batazi impamvu baziguyemo kutamenya mugabo umwigeme mukuru abari hejuru y'abandi hari ibintu byinshi tugeza kwigisha abandi bigeme ibyo nari mu karanga niko ndabyumva ku kintu kijyanye n'indero cyane cyane kwigisha abandi bigeme ntidushyire imbere guserukira igihugu mu yandi makungu ahubwo dushyire imbere gufasha abatoyi bacu dushyire imbere guteza imbere akaranga kacu muri batoyi bacu akenshi tubibona muri televiziyo tubyiga mu mashure tubyumva nk'inkuru ariko yoba nk'umuhigo nyine akabyigisha abandi bana batoyi abana b'i Bujumbura ashobora kuba atazi atazi nk'inkono icyo ari cyo atazi isuku icyo ari cyo akigisha umwana w'i Bujumbura isuku icyo ari cyo akumva ko iyo suka ariyo ifite akamaro kanini mu Burundi bijyanye n'akaranga ahaniniya cyane
turizera ko abafise iki kibazo mu minwe bariko barakumvira nk'umuntu aserukira abandi bigeme kugira ngo bafate ibyumviro bafate amayideyi kugira ngo bafashe iryo shyirahamwe koko uwo mwigeme ashobore gukora ako kazi cyanke iryo zina yahawe arikore ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara ku rwego rw'amakartier bamubone ashobore guseruka neza byose birasaba uburyo turagaruka kuri André utubwire kumbure waramaze no gushikiriza bimwe mu byo leta yokora kugira ngo ifashe irishyira hamwe n'ayandi mashyirahamwe yogira aya makompetisiyo turakugaruka ko nawe ushikirize icyumviro n'impanuro cyangwa intererano y'ibyo leta ishoboye gukora ariko tubanze tuje ku murongo harabanywanyi barindiriye nabo nyine baterere twakire Nduwimana uraho neza Nduwimana Nduwimana ntukumva neza duzijwi udugiye ku ijambo
yego ngaha mu gisagara cya Bujumbura na dehendaze kuri icyo kibazo cya Miss Burundi n'ibigeme mbega kuri icyo kibazo cya Miss Burundi n'ibigeme kugeza mu kwezi kuza ibitekerezo by'uko amashyirahamwe cyangwa baraza kwiyandikisha niba utari mu ishyirahamwe mukamwandika
Nduwimana ashobora kuba utumvise intango y'ikiganiro iri higanwa ryari kuba mu kwezi guheze rirasibishwa ariko cyane cyane tuko turaraba akamaro karyo ubona akamaro ari nk'akahe kuri iri shyirahamwe kuri iri higanwa ubona ryungukira umwigeme w'umurundikazi
n'abandi baragira intege y'uko nabo nyine bakavuga yuko ari byiza noneho twarongeye uburyo bwo wagira ko n'umwaka kuba icyo bamuha ntibagita igitongo yuko ngaho wumva ni akanyamuneza umukobwa akiza mbere kandi akiziganya agatsindira ku gasanzwe wumva bigira bihinduka cyane nta gakingo babaha ariko ubu umubare ni wo ugiye kubaha ibisitari by'itongo
ni byiza cyane koko urakoze cyane Nduwimana tugarutse kuri André turumva ko n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika bemera yuko ari ikintu gikenewe kirafasha abakenyezi babigemeye kubona yuko bashoboye kandi batowe baranahabwa itongo umuduga n'ibindi bishobora gutera intege uwundi mwigeme ariko kandi rero tugarutse ku cyo leta yoterera mubona yoterera iki leta mwanunga
icyo leta yoterera muri ino miganwa ni uko yari kwikenera hafi yari kwikenera hafi bisaba yuko leta hagira ingufu za leta zigaragara kuko novuga ni jyewe imyaka na kode muri ino miganwa imyaka nari muri Burundi event ni ukuri ntihabonetse ingufu zikuriye za leta kandi ibyo sinovuga ntintekeranye kuko nari mu bazitunganya nari ndabizi rwose ariko muri uko kubimenya rwose icyo umuntu yavuga ni uko twaba dufite ingorane nyinshi cyane zashobora gutuma ibijyanwa bigenda neza kurusha iyo haba hariho gushyigikirwa n'inzego z'igihugu hari no kuvuga nti ari mu byerekeye uburyo bw'amafaranga mu buryo bw'ibyo abantu bakoresha byose byari bikenewe cyane ariko wasanga rimwe na rimwe bidafatika bidashemeye ariko bisaba yuko ibintu bijyanwa cyangwa ibintu byose byerekeye imico n'akaranga by'ingaho iwacu urakeneye no kubiko igihugu cyacu kibihinda intumbero kuko ibiriko birawa mu mico na karanga muno mwanya haba mu byo kuririmba haba mu byerekeye ibijya n'izuru cyangwa n'indi mice y'imico na karanga y'igicacu koko biraboneka ko hariho hari agahaza hariho nyura rya politiki tomoye mu byerekeye imico na karanga iwacu urazi n'amahera bujya bushyangangi y'imico bujya bushyangangi y'inkino n'imico na karanga buronka n'amahera novuga ko dufata kimwe na karanga buronka amafaranga makeya abantu bose batunganya ibintu byerekeye imico na karanga mu gihugu cyacu iyo babyituye inyishu yaba ari imwe nta buryo buhari urumva rero umaze kugira gutyo ugasanga n'umushirangani cyangwa ubushirangani na bo nyine nta buryo bafite bwo gukikiza imigambi mito mito yotumye imico na karanga y'iwacu itera imbere urumva ko haba hari ikibazo ariko ugasanga hari izindi mice bafite uburyo bukwiriye bafite uburyo bushya gutuma bitunganye ugasanga imigambi mito na karanga biri hasi cyane aha rero navuga nti nta gihugu na kimwe gishobora guteza imbere kidafatiye ku mico na karanga byacu hari ibivuga ari n'impamagarira mukuru n'ibigo by'igihugu abantu bose aba basanzwe batora abashingamateka basanzwe batora itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka barakwira bonyine kwikebuka bakaraba yuko amafaranga igihugu gishe mu gice kama kuko yitwa buri mico kama n'akaranga mu gihugu cyacu ntabwo ariko tuba dufite imyaka n'iyo kino gihugu kizaba gisigaranye aha rero bagiye muri itegeko leta ibyo kwese muno mwaka wa 2018 2019 usanga kandi imico na karanga dufite bizahawe igice gitoya cyane rwose ukibona rero ingene igihugu bisanzwe bifata imico na karanga byacu ubifata iyo bihugu nka Senegal cyangwa ibindi bihugu wenda hari iwacu muri Afurika bimwe bimwe byatahuye yuko icyo kintu gifite akamaro barashyiramo amafaranga byerekeye imico na karanga byabo kandi usanga bishyigikira na abanyabuhinga b'imico na karanga bishyigikira urwaruka bigashyigikira n'ibindi bikorwa bituma ibyo bihugu bimenyekana cyane mbere mu makungu mu byerekeye imico na karanga byabo
murakoze cyane kumbure nk'uko bivuze bishobora no kungukira ubutunzi bw'igihugu benshi baravuga yuko ihiganwa rya Miss Burundi rifasha muri ba mukerarugendo baza mu gihugu ugasanga ama birafashije ubutunzi bw'igihugu cyane cyane muri icyo gihe imico na karanga irashobora gufasha mu bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu tugarutse ku gaciro kumbure leta ishobora kuba iha amashyirahamwe y'urwaruka ashobora gukora ibintu byinshi mu gihugu Clarisse tugarutse kuri mwebwe mubona nk'ishyirahamwe ry'urwaruka muterwa intege na leta mu byo muri kumurakora bijyanye nk'uko andabivuze bijyanye n'akaranga kandi n'iby'urwaruka mubona babiha agaciro iyo mudodoye barabakira muragerageza biba bimeze gute
urwaruka rukora nk'iby'akaranga muri kuta amagara ahanini sinavuga ko leta yamuteko kunini cyane sinzi ko byaba biva kuko turi mu gihugu gikenye ariko ahanini ibyo dukoresha usanga biva mu ngufu zacu tugashyira hamwe uburyo dufite twebwe nk'urwaruka ariko byari biryoshye iyo leta itanze uburyo kuri urwo rwaruka kugira ngo twiteze imbere kuko uburundi bw'ejo ni twebwe kandi ibyiyumviro tuba dufite ni ibyo guteza imbere igihugu cyacu rero ahanini ndifuza yuko leta yogira icyo ifashije ikagira nk'uko byari bimaze ati iyo banki niya y'urwaruka kugira ngo umwana dodoye aronke agire aronke inyishu y'ikibazo ciwe ahanini turadodora bakatwumviriza ariko inyishu ntayironka niyo mpamvu usanga twikora ku buryo buryo dukoresha mu manza hajya tugenda kugura amamanza ni burya buryo nyine usanga dukoresha ntiwugenda nkuko uduha kudodora ngo wenda nyine witere ngo iyinguraro ikintu kinini cyane sinzi ko ari nk'uko hantu habivuze usanga muri iyo minisiteri ata buryo munini bahashyira ariko turifuza ko leta ifasha cyane cyane minisiteri ya jeunesse sport kugira ngo ubwo rwaruka natwe dushyikirwe dushobore gushyiza amaproje yacu tuba dufite
kumbure nk'uko ubivuze ubushikiranganji bwose ntibwoza burakira amaproje yose butanga amafaranga ku budodo yinjiye wese watanze akarero kuko kumbure bushigikira nk'amabanki y'urwaruka akandi karorero leta niyaba iri kirumviriza yobafasha kugira ngo ibatere intege naho itobabaha amafaranga yobafasha ni nk'ikihe ndafise nk'icyumviro mu mutwe cyerekeye kumbure kugabanya amakori kuri bimwe mu byo mukora amaproje ikindi cyumviro cyerekana cyo kwerekana yuko leta ikirabashigikira ni nk'ikihe
cyane cyane ibintu bijanye n'imyambaro ibintu by'ingoma urasanga bitwara uburyo bwinshi cyane twashaka yuko bashobora gufasha nk'ibintu usanga nk'urwaruka rukenera muri domaine birimo je ndiko mvuga ibyo kuba muri twuka amagare urumva n'ibintu by'akaranga ikifuza yuko ibyo usanga abo bana bakoresha mu byo bakoramo bogerageza bakaraba ukuntu bibatwara uburyo buke kuko wumva badashoboye kubafasha kubihonka basi ubwo buryo bikenera bibatwara uburyo buke kubura ubwo buryo buke baba bifitiye nyine ariko henshi usanga bitubyimba bigaca bituma tudashobora gushika ku ihangiro tuba twifuza gushikako
tugiye no kuri Facebook tugarutse ku cyo twako turaganira cyane cyane mu kiganiro cy'uyu munsi cyerekeye ihiganwa rya Miss Burundi n'akamaro rifitiye kugwaruka gu Burundi cyane cyane ugwaruka gw'umwigeme w'umurundi. Lambert Habimenyimana avuga ati abigeme barungukira muri bene ayo mahiganwa kuko biratuma baronka agaciro mu gihugu cyabo ndetse no mu mahanga baranaharonkera udushimwe tubashimisha ari naryo bibatuma bahurumbira cyane ayo mahiganwa kumbure. Turafise kandi na Dete Betron nawe nyine avuga ati ibyo nyene ndibaza abo bitubwira murantunga hari kuntu kuri Facebook usanga amajambo afatanye cyane batandika neza ariko twakire na Citeretse kuri Facebook avuga ati iryo higanwa ryobandanya kuko ritanga agaciro ku mwigeme. Tubirumvikana ko abahamagaye n'abanditse ku rubuga rwa Facebook babona yuko hari hagaciro mu ihiganwa nk'irya Miss bararishima nabo twumvise mu nkuru umugenzi wacu Diane Ndonse yashikirije urwaruka rurabikunda rurabishima rurabona yuko harimo akamaro ku mwigeme uwo mukobwa. Turiko turagerageza gusozera ikiganiro Andre wotubwira wohanura bimwe mu byo we warakoreye Burundi event ubona byokosogwa kugira ngo ihiganwa nk'iri rishobore kuba ryungukire umwigeme w'umurundi kazi koko kuko rishimika kuri we ijambo ni rwawe.
Urakoze cyane Diane nako
Diane
ego ariya ico ivyo kogwa kugira ngo rino higanwa rishayugwe ni nuko novuga ubwana na mbere byo abanza kuronka uburyo uburyo nabwo buhabwa abantu baba babishoboye byaragaragaye yuko hariho utugorane twagiye tubaba hirya n'ino ubwambe na mbere byo nyinshi imiti notanga cyangwa impano notanga nuko bene ayo mahiganwa abantu bose batabizi boreka ababizi bahariho bazobora babikora kuko byaragaye nuko hariho ibintu byinshi biba mu bantu ahantu mu gihugu cyacu hariho umuco usanga abantu bavugana utuntu cyangwa bakayaga utuntu bacabishyira no bagaca bifomariza cyangwa usanga umuntu yahawe gukora ikintu atabushobozi amufitiye ahandi ko mu bushobozi mu byerekeye ibikorwa n'ubushobozi mu byerekeye by'amafaranga kuko n'ihiganwa risaba amafaranga menshi kandi amafaranga nga yo yazera mu bayaguha bari hanze mu gihe udashoboye kuyashyiramo cya mbere cya kabiri gikenewe nuko iyo higanwa ryokurikiranwa rwose mu gihugu cyacu kuko ni ishusho n'isanamu y'igihugu biba bikenewe yuko inzego z'igihugu hano hari ubushikiranganji kuri butatu nuvuga ubushikiranganji ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama ubushikiranganji bw'ingenzi ubushikiranganji bw'urwaruka n'ubuhinga bwo gutuma nako ubu n'ubushikiranganji butatu bwose buraragana kino kibazo nicyo gituma haba hakenewe yuko ngo mu bihe nk'ibi nabo nyine bagira icyo bavuze bagira icyo bakoze kugira ngo rino higanwa koko nimba ari higanwa byigeze kuba ari higanwa abarundi bose bibimvamwo abarundi bose babonamwo umuco n'akaranga babonamwo iterambere cyangwa ubushobozi bw'umukobwa murundi kazi abarundi basize kandi basizeye ariyo novuga ati birakenewe gusa cyane yuko leta igira icyo ikoze maguru mashya.
Urakoze cyane nawe Clarisse Munezero. Ijambo rya nyuma icyo ubona cyofasha iri higanwa kugira ngo ryungukire umwigeme mu Burundi kazi niki? Allo Clarisse, uyi mu majambo make cyane dusozera akajambo kanyuma.
Jinsha mbona cyane cyane ibyo higanwa ni byiza cyane ko hagira umwigeme umwe w'ubwenge kandi mwiza aserukira abandi. Sinifuza ko byohebwa ariko mbifuza yuko koko by'ukuri biba ibintu bifashije umwigeme we ahari. Ese ni kwibona muri televiziyo gusa nk'uko mengo ni birori umuntu yatoje azoro nk'iyo modoka cyangwa nk'iyo parcelle ariko
njiza koka donha agashiru kwa wote ariko turi kuza yuko umu atuwala bandi vije memuitu kupa magara ni kuza yuko atabu mkogo wa karorero akigisha bandi wana akabigisha kaka hiku kuida mishuri alivikunda akajano kuhi televizyo akerekana ibintu biranga igihugu cyacu haba mu nyambaro haba mu mvugo haba mu ngiro akegeranya akagira amaformasi n'abana b'abakobwa akagira ngo umwigeme nyakuri w'Urundi ngo nabameze
urakoze cyane urakoze cyane Clarisse reka kanye katubanye gake tuherahereze ku ndirimbo yanyu mwebwe umutrupe amagaba mwaririmbye indirimbo iryoshe ikunzwe cyane aho mu gisagara cha Bujumbura cyane cyane mwakoze rero mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi aho twihweje icyo teze imbere mwigeme mu rundi kazi muri event ya nk'umunsi mukuru wa Miss Burundi utora umwigeme mwiza mu gihugu murakoze cyane mwari kumwe na Oriane Tanga ishaka
Iyo mwana yamwumviriza ni radio y'Amerika isamiranira